Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri kitondo ku munsi wa gatatu tariki 27 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2019. Kuri mikro ni kumwe nanje Fidel Niyongabo nje nteramije ibiganiro vyo muri aka kanya.
Ikindi naco tugiye kwihutira no kuraba inyene iki cyatsi nyene murabona cyuzi amazi menshi cyane. Nyene twe kwitunganya kugira ngo kibe ifumbire abene gihugu baha bashobora kuzoza barakoresha.
Uyo ni Deo Guide Rurema umushikiranganji w'u Burundi ajeje uburimyi ubworozi n'ibidukikije avuga ku cyatsi cyitwa irebe kigeramiye amafi n'ibindi binyabuzima biba mu mazi ariko kimaze kuba ingirakamaro kuko kigaburirwa ingurube. Turavuga no kuri Leta ya Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo yemereye iyo Rwanda kuyifasha kugwanya imigwi y'abaroberi ishaka kurutera ku banyamahinguriro n'abacuruza ibintu bikozwe muri plastike mu Rwanda. Basaba inama nshinga amateka gutohoza imbere y'ugutora itegeko riziririza burundu ibikoresho vya plastike. Tubafitiye n'ikiganiro Amerika na kivuga kuyihimbazwa muri Amerika y'imyaka 400 irangi y'abacakara ba mbere b'abanyafrika bahashitse. Areka dutangure ku makuru avuga hijyana no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Baramutse Aloyisi, utubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya.
Baramutse Fidel, tuyahere kuyavugwa muri Afrika. Umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare muri Algeria, Ahmed Gade Salah, azwi cyane nk'ufise igihagararo gikomeye muri ico gihugu, yashikirije ko Perezida Abdelaziz Bouteflika akwiye gutangaza ko atagishoboye kurangura amabanga yiwe nk'umukuru w'igihugu kugira haboneke mu mahoro umuti w'icuka kibi cya politike muri ico gihugu. Perezida Bouteflika aheruka gutahuka mu gihugu avuye kwivuza i Geneve haheze iminsi 10 avuze ko ahamagaye amatora yari ategekanijwe mu kwezi kuza, ariko mu nyuma yaciye avuga ko atazokwitoza muri manda ya gatanu. Ibihumbi by'abanyagihugu barihereje amabarabara ku murwa mukuru wa Alger hamwe no mu bindi bisagara basaba Perezida Bouteflika kuva ku butegetsi. Abanyaligeria bakurikiranira hafi ibibera muri ico gihugu babwiye imenyeshamakuru ko bishoboka ko Bouteflika ashobora kuva ku butegetsi ku bushake bwiwe hagati y'amasaha 24 hamwe na 248. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ejo kuwa kabiri yasavye ituze mu karere ka Gaza aho indege za gisirikare za Isirayeli zagabye ibitero mu gitondo bihora ibisasu bya rokete byatewe muri Isirayeli bivuye muri Palestina. Isirayeli yishuye abarwanyi b'umuhari Hamas nibo bari inyuma ya rokete yo kuwa mbere yatewe iturutse muri Gaza aho uwo muhari ugenzura abantu indwi iyo rokete yasanze mu nzu barakomeretse mu buraruko bwa Tel Aviv muri Isirayeli. Isirayeli yishyuye urukurikirane rw'ibitero by'indege mu karere ka Gaza harimo n'ibiro by'umukuru wa Hamas. Umushikiranganji wa mbere wa Isirayeli Benjamin Netanyahu yari Washington ku munsi wa mbere igihe iyo rokete ya mbere yaterwa yaciye yacira hagati y'urwo rugendo ahitamo gutahuka gukemura ibibazo biri mu gihugu ciwe. Igihugu cha Espanye gisaba Leta z'Ubumwe za Amerika kukirungikira abantu 10 bavogereye ambasade ya Korea ya Ruguru iri Madrid muri Espanye nyene mu kwezi guheze, kandi bagerageje no kwiba amabanga mu biro kwibira murambabarira amabanga ibiro by'inyamiramabi FBI vya Amerika. Umushikiriza amanza muri Espanye avuga ko abantu bose 10 bahungiye muri Leta z'Ubumwe za Amerika inyuma yo kwinjira muri iyo ambasade ku igenekerezo rya 2022 ukwezi kwa kabiri. Igipolisi cya Espanye kivuga ko abantu bahunze bivye imashini za ordinatere bakuye mu modoka ya ambasade bivye. Ntibizwi ko ibiro by'inyamiramabi vya FBI byahawe ayo mabanga yibwe, ariko FBI yashikirije ko batohakana canke ngo bemeze ko hari amatohoza kana kayo bari karakorwa. Umuvugizi w'ubushiranganyi bw'imigenderanire n'andi makungu muri Amerika yashikirije jo kuwa kabiri ko ataco azi kuri ico ciswe igitero kuri ambasade ya Korea ya Ruguru i Madrid mu gihugu ca Espanye. Igisasu c'indege igisasu cha misile cyaratewe ku bitaro bifashwa n'ishyirahamwe rifasha abana Save the Children mu buraruko bushira uburengero bwa Yemen ejo ku munsi wa kabiri hafa abantu indwi bari mw'abana bane nk'uko iryo shyirahamwe ry'abagira neza ryabishikirije abantu munani barakomeretse abandi babiri baraburwa irengero inyuma y'ico gitero ku bitaro byitwa Kitas hafi y'igisagara Saada Amamu kwa icho gisasu nara amenyekana, aliki bitero vjindege vjuru nani mhuza makungurongo ina Arabia Saudite, vyara sambu ibitaro, ama shuri vila naha nagulimihana ya banyagihugu vjicha ibihumbi vya banyagihugu harimungo, abana watagiri vitigiri, umukuru wa Save the Children, Caroline Miles, yise Yemene, igihugu kibi chokubamungo abana, agasaba abagurisha ibirwanisho guhagarika kubishorera kumirwi irwana muri ico gihugu cha Yemen. Na igihugu cha Kenya gifise imigambi yo kugara ikambi impunzi nini cyane ku isi ya Dadaab mu mpera z'ukwezi k'umunani uyu mwaka. Iyo kambi imaze imyaka 30 ikaba irimo impunzi ibihumbi 230 zigizwe ahanini n'abanyesomalia. Urwandiko rw'ishami rya ONU ryitaho impunzi HCR rwo ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri ruvuga ko leta ya Kenya yarisabye kwihutisha igikorwa cyo kwimura impunzi n'abarondera ubuhungiro mu ikambi ya Dadaab. Muri urwo rwandiko ishyirahamwe HCR ryiyemeje gukorana na leta ya Kenya ku bijyanye n'itahukanwa ry'izo mpunzi mu bihugu zaje zivamwo ku gushaka kwabo.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ico gihugu cemereye u Rwanda kugifasha kugwanya imigwi y'abarobere ishaka kugitera. Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yabivuze mu gihe cy'isozwa ry'inama ku iterambere rya Afrika yari imaze iminsi ibiri ibera i Kigali. Umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntiyaciye hirya no hino mu kwizeza mugenzi we w'u Rwanda ko Kongo nshasha ya Perezida Felix Tshisekedi izoba umubanyi mwiza. Mu kiganiro abakuru b'ibihugu babiri batanze mu gusozera inama y'ubutunzi n'iterambere ku mugabane wa Afrika yari imaze iminsi ibiri ibera i Kigali, Perezida Tshisekedi yabwiye Perezida Kagame ko atakabi kazova muri Kongo gatumbera u Rwanda. Ati ibihugu byacu bizokwama bibana igihe cyose, natwe abategetsi turabakozi bacaho bakarengana, ariko ibihugu byacu n'abanyagihugu bazokwamana. Nico gituma kugwana, kwankana, gushigikira imigwi gwanya ubundi n'ibindi ari ugutumwanya twakoresheje mu kubaka igihugu. Kubera ivyo twe na mugenzanje Paul Kagame tuyemeje kwama tuvugana ukuri ataco duhishanya kandi twaranabitanguye. Ndetse ndamaze kubona gushaka kwiza kuri Paul Kagame ko guteza imbere akarere kacu. Numvise ko ari umuntu adashaka intambara zidakenewe. Kuvyerekeje iriya migwi igwana nayo ikiboneka nuko baba bafise abandi bo hanze bakorera ku mbure babatumye. Tuzoyigwaniriza hamwe rero. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda nawe aterekanizera ibyo uvuze, ati kandi hari n'ibimaze gukogwa bigaragaza iyo ngendo y'umubano mwiza. Dufise ibikenewe byose kugira ngo ibihugu byacu bitere imbere. Dukoreshe rero ubwo butunzi nta kindi. Hama Perezida Tshisekedi nk'uko wamaze kubivuga, natwe hari byo tumaze kubona mwakoze bigaragaza umubano mwiza. Ibindi mubandanya kubyemeza n'ingingo zibandanya gufatwa. Reka rero mbandanye ndakwizeye. Naho ivyo bimaze gukogwa bitagiye habona mu gisata c'umutekano mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka, abari abayobozi babiri b'umutwe w'inyeshamba FDL w'abakozi ho nyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda muri 94 barungitswe na leta ya Congo mu Rwanda. Ubu nk'uko umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda Dr Richard Sezibera aheruka kubitangaza, aba bagabo bariko batanga amakuru yizewe. Ikindi naco igisirikare ca Congo caratanguje ibitero vyo kugwanya imigwi yose igwa irwana iri mu buseruko bwa Kongo. Imwe muri iyo migwi yari yaramaze gutangaza ko igwanya leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda. Imbere yuko yitabira iyi nama, perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yari yabanje kugendera igihugu cy'u Buganda, ubu kidacana uwa kanu Rwanda. Abari mu nama babajije Tshisekedi ko yoba yaravuganye na perezida Kagame na Museveni ibijyanye n'umubano wabo. Ati nk'umukuru w'igihugu cyo mu karere nta naho mushobora kubihungira. Icyo kibazo twarakiganiriye na perezida Kagame na perezida Museveni nagiyeyo turakivugana, ariko mumbabarire sinshira habona ibyo twayanze kuko si umwanya n'ikibanza nyacu cyo kubivugiramo. Ego nivyo nibiye bigoye ibyo bihugu biriko biracamwo, ariko ndizera ko batazoshikaho batana mu mitwe nawe. No Kongo turahari, bikenewe ko tuja hagati tuzobikora, n'ikibanza tuzobaha baganiriremo kuko twebwe twiyemeje kubaka ibiraro bizima hagati y'ibihugu aho kugara imbibe. Perezida Kagame naho atanse ibiganiro yavuze ko iyabico kibazo cokemuwe n'amanama kiba caraheze kuko amaze kuba menshi ashoboka. Iyo abacara ikibazo c'amasome n'amanama, ico kibazo ntikiba kikivugwa. Mutsino n'inyishu zovahe, twebwe tuzobananya iyo nzira y'intumwa tuganire, ariko nivyanka gose tuzovuga tuti ni wibeko natwe twibeko, umwe wese arabivyiwe undi vyiwe, ariko duhana amahoro. Yamara ntizoba ari inzira y'iterambere twifuza. Abitavye iyo nama bose hamwe barangije basaba mareta y'ibihugu vyabo gukuraho bene izo nzitizi za politike kuko zituma uruja n'uruza rw'imitahe n'abantu rutagenda neza, bigatuma Afrika idatera imbere ikama munyane zidahera. Amashi menshi niyo yaranze ikiganiro cabo wa perezida Tshisekedi na Kagame. Aba nabo bacicamwo bagatwenga barabana mu maso nk'inshuti zishika, bereka abantu barenga 1,800 bari bitavyo nama y'iminsi ibiri ko baryohewe. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika irabategurira ibiganiro binyuranye mu rwego rwo kwibuka imyaka 25 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye mu Rwanda. Muri urwo rwego turabategurira ibiganiro byihariye twifuza ko namwe mwagira mu ruhare. Tuzareba uko bamwe mu barokotse babaho nyuma y'iyo myaka 25 irangiye. Kuba kurikiranye ibiganiro by'Ijwi rya Amerika rigitangira mu mwaka w'1996 muri buka ikiganiro cyo guhuza imiryango yaburanye n'ababo, ari abari barahungiye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranyi, ari abasigaye mu Rwanda, mwese twarabatumikiye. Niba uri umwe mu bo twatumikiye, niba uri umwe mu bo twahuje n'umuryango wawe, nawe turagutumiye. Uzatugezaho uko twaguhuje n'abawe n'uko umerewe muri iki gihe. Waduha ubutumwa kuri Facebook, adrese yacu ni Radio Yacu. Watwandikira kandi kuri email kuri radioyacu@gmail.com cyangwa ugatelefona kuri akamenyetso ko guteranya 1 202 441 931. Turagutumiye.
Mu Burundi aborozi b'ingurube bo muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo bazigaburira icyatsi cyitwa irebe barandura mu mazi y'ikiyaga Gweru. Irebe ryari ribangamiye ibinyabuzima byo muri icyo kiyaga nk'amafi. Abanyagihugu babona ko leta ibafashije gutunga ingurube nyinshi vyotuma bahasha icyatsi cy'irebe. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Icyatsi cyitwa amarebe benshi bamenyereye ku izina rya Jacinthe d'eau mu rurimi rw'Igifaransa kirabangamiye amazi y'ibiyaga by'u Burundi uko bishikirizwa n'abarovyi mu kiyaga Gweru kiri mu buraruko bw'u Burundi. Ayo marebe yiswa muri ayo mazi azananye uruzi akagera rukomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Abarovyi bati icyo cyatsi ni nkumbi ku binyabuzima harimo amafi atunze imiryango yegereye ikiyaga.
Urusamaki rumaze koga rukitera mwayo marebe hari ukuntu rufatwamwo rugaca ruherama ariko rukoga rukagerageza kugira gwikuremwo bitanga. Hanyuma rero hari intumbero ruba rufise barumwe ruroga kugira ruze rugende kwinyegeza ahantu hari amazi akanye cyane. Hanyuma yamaze amaze gushuha hejuru kubera izuba kwafashwe n'amarebe ruca rupfira. Nacyo gituma rero dusaba yuko nka leta yoreba nk'ukungene ari nk'umutawusohoka bakareba nk'abene gihugu bakaza baraja mu mazi bamurebe bakayakuramo kugira ngo isamaki ntizigume ziho.
Ni ibintu byonona intu ze isamaki ngaha mu kiyaga. Ni kuvuga nk'urusamaki rugiyemo rugafatirwa mu rugiye no mu ibabi ryonyine ruca ruheramo. Iyo rugiye mu ibabi rero izuba rikagwakira ruca rupfa. Nicyo kibi cy'aya marebe rero.
Abanyagihugu benshi baba kunkengera z'ikiyaga Gweru bari mu gice kibangamirwa n'uruzuba. Ku ruhande rumwe icyo cyatsi ni kibi, aborozi b'ingurube bemeza ko gishobora kugira akamaro ku rundi ruhande na cyane cyane mu gihe cy'uruzuba.
Dufate nk'ubu urabona nk'ubu ino uruzuba rwarate cyane ibitungwa nta kintu bikironka kugira ngo bifungure nk'aborora nk'ingurube iki bataba bikora kuza bagenda bazana intuze aya marebe nyene cyangwa bagatema n'imitete zisigaye zijyana n'imitete ingurube kandi ziri kuri ingurube zidakunda kurya imitete nibyo bataba bikora ko kugira barebe uko ingurube nazo zishobora kugira ngo zibeho. Cyangwa
ingurube ni ukuvuga aya marebe iyo wagiye ukayakura mu mazi ukayashyira ibyorogwa by'ingurube zirabirya kandi zikabaho.
Ku misozi ishokera ku nkengera z'ikiyaga Gweru barifuza ko hokwiragizwa ingurube. Abaho basigura ko zofasha kwikenura no gukingira ibinyabuzima vyo mu kiyaga.
Mwebwe mudukuriye mu butwari ko mudushikira imbere mu katubariza leta kugira ngo iturose nk'ibitungwa nk'impene ingurube cyane cyane nk'aya marebe akunda guhonya isamake mu ruzi z'ibinyabuzima. Kubera ayo marebe ariyo wasigaye atunze izo ngurube ziri ku musozi tugaca turonka uburyo aya marebe tuza turayahonyamwo tuza kuyagaburiza ingurube.
Nagabanuka kuko turaziyagaburira cyane kandi zirayakunda gose. Amarebe zirayarya gose ingurube kandi usanga ingurube yarya atangorana ifise usanga ifise amagara meza.
Zirayarya kuyohera no guhera.
Kuri iyo myitwarariko y'abanyagihugu begereye ikiyaga Gweru, umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Dogi de Rurema arafite ico abivuga ko
tuje imbere aho kwama tubona babandi bitwa ngo nabagira neza bama baza gusa baje kuraba uko ibintu bimeze ugasanga umengano kuza gusamaza abene igihugu mugabo ntihagira ikintu cingira kamaro kirama kibaho. Mu byo tugiye kwiheza hariho iyo myitwariko nk'ingwa n'umugambi mwiza turabe imigambi iri kakorerwa ngaha n'abari ko barakorera ngaha tubanze tubabwira ati hakuza mubazanira isahani y'ifu barara bariye rimwe ni mureke tubahe nk'ibitungwa kugira ngo ejo nabyo bizubasahirize. Ikindi naco tugiye kwihutira no kuraba inyene kicatsi nyene murabona cuzuye amazi menshi cyane nyene tugiye kwitunganya kugira ngo kibe ifumbire abene gihugu baha bashobora kuzoza barakoresha.
Uwo mushikiranganje wa leta y'u Burundi amenyesha ko leta itazokwemera gukorana n'amashyirahamwe y'abagira neza atari mu ntumbero yo gutora inyishu irama ku bibazo byo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe n'ingaruka bijyana. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Sentare nkuru ya Gasabo i Kigali mu Rwanda yemeye kwakira ikirego c'ihinguriro ry'itabi rya Rwigara isaba gutesha agaciro ca munara y'amatungo yaryo. Ni nkuru ya mugenzi wacu Eric Bagire Ubusa.
Iki cyemezo cyasomeye mu cyumba cy'urukiko baba abanyamategeko bahagarariye abaregwa uhagarariye kampani MM&RGD yatsindiye cya munara ndetse n'umunyamategeko uhagarariye uruganda rw'itabi rwa Nyakwigendera Sinapol Rwigara badahari. Hagaragaye gusa umwari w'amahoro Anne Rwigara, umuyobozi w'uruganda rw'itabi Premier Tobacco Company Limited icyarimwe n'umunyamigabane muri uru ruganda. Uyu ni nawe washyize imikono ku cyemezo cyafashwe n'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali. Kuri uyu wa mbere nibwo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo hano mu mujyi wa Kigali yayiteze kuburanisha urubanza mu bujurire. N'urubanza uruganda rw'itabirwa rwigara rurega rusaba gutesha agaciro cyamunara yakozwe ku mitungo yarwo. Abanyamategeko bunganira ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, abunganira umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Vedaste Habimana, n'uhagarariye MM&RGD Limited Company yatsindiye cyamunara bahise bazamura inzitizi. Ku isonga bavuze ko umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kakiri mu mujyi wa Kigali yaburanishije urubanza kandi ngo rwaragombaga kuburanishirizwa mu nkiko z'ubucuruzi. Bavuga ko n'ubusanzwe hatejwe cyamunara imitungo y'uruganda rw'ubucuruzi. Bakavuga ko umucamanza yaburanishije urubanza atabifitiye ububasha. Umunyamategeko wunganira uruganda rwa nyakwigendera Sinaporo Rwigara we ariko akavuga ko amategeko asobanura ko iyo habayeho cyamunara uruhande rumwe ntirunyurwe n'imigendekere yayo ruregera urukiko rwegereyeho cyamunara yabereye. Ni mu gihe cyamunara itavugwaho rumwe n'impande zombi yabereye imasoro mu karere ka Gasabo mu cyanya cy'inganda ku biro by'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Indi nzitizi yari yazamuwe n'impande ziregwa muri uru rubanza yasabaga umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo kutakira ikirego cy'ubujurire uruganda rw'itabi PTC rusaba gutesha agaciro cyamunara ya Fond de Commerce y'uruganda yabaye mu mitungo yarwo. Maître Pierre Munyanga buhagarariye company MM&RGD yatsindiye cyamunara ndetse n'abagenzi be bunganira Rwanda Revenue Authority n'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Vedaste Habimana bavuga ko iri zina PTC ryagurishijwe ritakiriho. Bagasanga nta n'impamvu yo kugira ngo uruganda PTC rutange ikirego rukoresheje iryo zina kuko ngo ryarangije guhabwa company MM&RGD yatsindiye cyamunara. Nubwo umucamanza atigeze afata umwanya ngo asobanure ingingo ku yindi yashingiye hatera utwatsi z'inzitizi, yavuze ko yaba inzitizi yibura bubasha ku mucamanza wamubanjirije ku rwego rwa mbere aburanisha urubanza nta shingiro ifite. Yavuze ko umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kakiri mu mujyi wa Kigali yari afite ububasha bwo kuburanisha urubanza. Ni nako yabigenje ku nzitizi yibura ububasha kubaregera gutesha agaciro cyamunara yakozwe ku mitungo y'uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinaporo Rwigara. Nayo yavuze ko ubusabe bw'abaregwa nta shingiro bufite, ategeka ko urubanza rugomba kuburanishwa mu bujurire kandi vuba kuko ngo ari ikirego kigomba kuburanishwa mu buryo bwihuse. Uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinaporo Rwigara rurega ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Vedaste Habimana guteza mu cyamunara imitungo yarwo mu buryo ruvuga ko bunyuranije n'amategeko. Ni cyamunara Fond de Commerce y'uruganda yagurishijwemo ibifatika n'ibidafatika birimo n'izina ry'uruganda. Iyi cyamunara yabaye ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize wa 2018 ivamo miliyoni 75 z'amafaranga. Abahagarariye uruganda bakavuga ko batamenyeshejweho cyamunara yagombaga kubera n'igihe yagombaga kubera, igenagaciro byayo n'ibindi byari biyerekeyeho ariho bahera basaba kuyitesha agaciro. Mu kwezi kwa kabiri y'umwaka umucamanza ku rwego rwa mbere mu rukiko rw'ibanze rwa Kakiri yemeje ko icyamunara yakozwe mu buryo bwubahirije amategeko, ategeka ko igomba guha mukwiri. Ni icyemezo kitanyuze ba nyiri imitungo bibangombwa ko bakijuririra. Kugeza ubu umukaya yabo ka miliyari zikaba kabisha 6 z'amafaranga ikigo Rwanda Revenue Authority cyishyuza uruganda PTC ufatiye ku mitungo yarwo kimaze guteza mu cyamunara, biragaragara ko hakibura ndasaga miliyari 6 ngo babe bakiranutse n'iki kigo. Cyarangije gutangaza ko kizishyuza uyu mwenda w'imisoro kugeza urangiye, n'umwenda wo kwanya kwigendera Sinaporo Rwigara batemera bakavuga ko ushingiye ku nyungu za politiki. Urubanza mu bujurire ruzaburanishwa ku itariki ya 28 z'uku kwezi kwa gatatu. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika irabategurira ibiganiro binyuranye mu rwego rwo kwibuka imyaka 25 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye mu Rwanda. Muri urwo rwego turabategurira ibiganiro byihariye twifuza ko namwe mwagira mu ruhare. Tuzareba uko bamwe mu barokotse babaho nyuma y'iyo myaka 25 irangiye. Kubakurikiranya ibiganiro by'Ijwi rya Amerika rigitangira mu mwaka w'1996 muribuka ikiganiro cyo guhuza imiryango yaburanye n'ababo. Ari abari barahungiye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranyi, ari abasigaye mu Rwanda, mwese twarabatumikiye. Niba uri umwe mu bo twatumikiye, niba uri umwe mu bo twahuje n'umuryango wawe, nawe turagutumiye. Uzatugezaho uko twaguhuje n'abawe n'uko umerewe muri iki gihe. Waduha ubutumwa kuri Facebook, adrese yacu ni Radio Yacu. Watwandikira kandi kuri email kuri radioyacu@gmail.com cyangwa ugatelefona kuri akamenyetso ko guteranya 1 202 441 391. Turagutumiye.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Muri uyu mwaka w'2019 Leta Zunze Ubumwe za Amerika irahimbaza imyaka 400 irangiye abacakara ba mbere b'Abanyafurika bahashitse. Kugira abantu bacakara byahagaritswe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuma y'imyaka 246. Byahagaritswe burundu n'ihinyanyurwa rya 13 ry'ibwirizwa shingiro rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Thomas Kamirindi ni byadushikiriza mu kiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo.
Ivugurura rya 13 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rigizwe n'ingingo imwe rukumbi nayo ubwayo ifite imirongo ibiri gusa. Umurongo wa mbere uravuga uti byabo bucakara byabo buretwa usibye buretwa bw'igihano gitanzwe n'urukiko rwemewe n'amategeko ntibizongera kubaho ukundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi hose hagengwa n'amategeko yayo. Umurongo wa kabiri uti inteko ishinga amategeko Congress izaba ifite ububasha busesuye bwo kwimakaza iyi ngingo ikoresheje amategeko abereye. Mu magambo make irivugurura rya 13 ry'itegeko nshinga niryo ryaciye burundu ubucakara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubucakara bwatangiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1619 abimukira ba mbere b'abazungu bari bavuye mu Bwongereza bakimara gutura ku mugabane wa Amerika. Kugeza mu 1888 ubwo ubucuruzi bw'abirabura bwacibwaga burundu hagati ya Afrika, Uburayi na Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari imaze kugura abacakara b'abirabura 600,000. Nubwo bari babayeho kinyamaswa barabyaraga bakiyongera ku buryo mu myaka 50 yakurikiyeho bari bamaze kuba 4,000,000 nk'uko byerekanwe n'ibarura ry'abaturage b'igihugu cyose ryo mu 1864. Ku itariki ya 8 y'ukwa kane mu 1864, Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje bwa mbere na mbere umushinga w'ivugurura rya 13 ry'itegeko nshinga rica ubucakara. Mu mwaka wakurikiyeho ku itariki ya 31 y'ukwa mbere 1865, abadepite nabo barawemeje. Ubwo wahise ujya muri leta zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo kugira ngo ziwemeze imwe imwe nk'uko biteganijwe n'itegeko nshinga ubwaryo. Winjiye mu itegeko nshinga burundu ku itariki ya 6 y'ukwa 12 1865 umaze kwemezwa uwo munsi na leta ya 27 Georgia kuri 36 zari zigize igihugu icyo gihe. Ijwi rya Amerika. Ivugurura rya 13 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rimaze ibyumweru bibiri ryinjiye burundu mu itegeko nshinga nibwo ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa 12 1865 uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe William Seward yatangaje ku mugaragaro ko ritangiye gukurikizwa mu gihugu cyose. Iryo vugurura ryatumye abantu bose bari bakiri mu bucakara barekurwa babona ubwigenge bwabo. Urebye hafi ya bose bari abirabura gusa. Ariko nubwo bari bavuye mu bucakara, abirabura bakomeje guhabwa akato mu rwego rw'ivanguramoko. Urugamba rw'uburinganire narwo rwamaze indi myaka n'utwaka mbere y'uko abirabura koko bagira uburenganzira bumwe na rubanda rwose. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11:00 kugeza saa 2:00, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
Juti. Mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twahitubafitiye muri aka kanya, ahani bigarukiye mwakoze kudutega matwi tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.